Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose i Washington DC. Turaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatatu, itariki 31 z'ukwezi kw'indwi, umwaka w'2019. Kuri mikoro muri kumwe na Ange Fideni Yongabo. Mu Rwanda, ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko bufise ibiribwa bihagije byo gufasha abanyagihugu boba barahuye n'ibibazo byo kutimbura uko bikwiye.
Izuba ryaravuye pe. Nge nakoze umushinga wo guhinga, ndarumbye. Sharumbi ijana, n'ejo 20 by'ibishyimbo. Yari inguzanyo, urumva ko ngiye guterezwa cyamunara bitewe n'ikinizuba. Ko muri gusanya umenge wa kamabuye, urashonje pe.
Uyo ni umunyagihugu aba mu karere ka Bugesera, avuga ku mugambi wa Leta y'u Rwanda wo gufasha abahuye n'ibibazo by'umwimbu udakwiye. Bamwe mu banyepolitike bo mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ukutihanganirana hagati y'abanywanyi babo kuri ku murindi munini. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu vyitaho ibibondo UNICEF bivuga ko igitigiri cy'akataraboneka cy'abana bandura umugera wa Ebola mu gihugu cya Congo. Mbere yuko dushika kuri ayo makuru y'amara, reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana adushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze. Fidele tuyahere aho nyine muri Congo. Abategetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bemeje ko umuntu agira kabiri yamenyekanye ko yanduye umugera wa Ebola mu gisagara cya Goma. Dr. Aruna Abedi ajejwe gutunganya ibikorwa byo kurwanya Ebola mu ntara ya Kivu y'Uburaruko niwe yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ryo ku munsi wa kabiri. Goma ni igisagara kibamwo abantu barenga umuriyoni kandi gihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda, aho abantu baharugwa mu bihumbi b'ivyo bihugu bibiri bajabuka n'amaguru ku munsi ku munsi. Umuntu agira kabiri yafashwe ngo yari yinjiye muri Goma avuye mu ntara ya Ituri. Abategetsi muri Sudani bategetse cyo ku munsi wa kabiri ko amashuri yose mu gihugu yugarwa gushika igihe kitazwi, nyuma y'aho abanyeshuri bakoreye imyiyerekano biyamiriza iyicwa ry'abantu batandatu bari mu myiyerekano, barimo n'abanyeshuri batanu hari ku munsi wa mbere. Iyindi myiyerekano y'abanyeshuri yarabaye kandi mu bindi bice by'umurwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara biyamiriza ubukene bw'ibitoro n'umukate nk'uko urunani rwa biyerekana hamwe n'ababa mu gisagara cya Al Obeidi babishikirije. Ubwo bwicanyi bwabaye umunsi umwe imbere y'uko ibiganiro hagati y'impande zigomba gusabikanya ubutegetsi muri Sudani byari bitekanijwe kongera kuba ejo ku munsi wa kabiri, ariko indongozi z'abari muri iyo myiyerekano bategereza kubyitaba baciye basaba ko bitoba. Igisata cy'amagara y'abantu muri Leta Zunze za Amerika nicyo cyafashe umwanya munini cyane hagati y'abakandida ba mbere 10 bo mu mugambwe w'abademokrate bariko baraharanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Ni mu guhanahana mu gushikiriza imigambi kwabereye mu gisagara cya Detroit ni muri Leta ya Michigan ejo ku munsi wa kabiri. Basenateri Elizabeth Warren hamwe na Bernie Sanders bazi imbere mu badashigikiye uko ibyo kwivuza bitunganijwe aha muri Amerika, bashigikiye ko amakompanyi ya assurance yabikorera utwabo asubirizwa na assurance ya Leta, abanyagihugu bakavugwa ku buntu ndetse no ku mahera make, imiti ikagabanywa ibiciro nk'uko biri no mu bindi bihugu bikize ariko bidanatunze nka Leta Zunze za Amerika. Ko guhangana kwa mbere hagati y'umugwi wa mbere w'abakandida 10 kwagarutse kandi no kuri politike zibatandukanya zijanye n'izo mu gihugu hagati hamwe na mpuzamakungu, ariko umwe wese yashikirije ko ariwe mukandida nyawe azoshobora gutsinda Donald Trump mu mwaka w'2020. Uwundi mugwi w'abakandida 10 uharana kuri uyu munsi wa gatatu. Abakandida 20 b'abademokrati nibo bifuza gutwara Amerika muri uku guharana. Mu gushikiriza imigambi niho hazovamwo umwe azohangana na Donald Trump mu myiyamamazo yo muri ayo matora. Hano muri Amerika kandi biro by'ishyirahamwe mpuzamakungu byita ku burenganzira bwa muntu biranebagura cyane ingingo yafashwe na Leta Zunze za Amerika yo kugarukana igihano cyo gufa n'inyuma y'imyaka 16 yari iheze carahanaguwe muri iki gihugu. Onivuga ko biteye kubiri n'utwigoro tw'ibihugu hamwe n'amakungu two gukuraho Burundi igihano cyo gufa. Mundwiheze niho umushikiranganji w'ubutungane muri Amerika William Barr yasubizaho igihano cyo gufa ku rwego rw'igihugu cyose. Yaciye ashikiriza ko abambere 5 bazokwicwa mu kwezi kw'12, abandi bakazoshingirwa amatariki mu gihe kizokurikira. Korea ya ruguru yarateye mu kirere ibisasu 2 vya misile zitagenda ikirere kirekire mu gaturuturu ko kuri wa 3 nkuko bishikirizwa n'igisirikare cy'igihugu kibanyi cya Korea y'Epfo. Bugize 2 Pyongyang itera ibyo bisasu mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe. Ntibiramenyekana nimba ibi bisasu byo kuri wa 3 byatewe hakoreshejwe ubuhinga nk'ubwakoreshejwe mu byatewe mu ndwi iheze. Perezida wa Amerika Donald Trump ntacarashikiriza kuri izi misile nshasha zatewe. Mukuru w'ikigo ca ONU nawe kijejwe imfashanyo jo kuwa 2 yaragabishije ko intara ya Idlib ni muri Siriya ishobora kuba mu kaga mu buzima bw'abantu isi itigeze kubamwo mu myaka 100 irangiye. Ni mu gihe leta ya Siriya ku mfashanyo y'Uburusiya ibandanya ibitero mu gisagara ca nyuma kigisigaye mu minwe y'abarwanya leta. Mark Lowcock munama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni ijejwe amahoro n'umutekano yashikirije ko abasivile bashika 150 bamaze kwicwa mu kwezi kwa 4, harimwo n'abarenga 100 bishwe mu ndwi 2 zirangiye.
Urakoze Aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho bamwe mu banyepolitike mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko kutihanganirana hagati y'abanywanyi babo kuri ku murindi munini. Ni mu gihe mu ndwi iheze abanywanyi 4 bo mu mugambwe SNL urongowe n'icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka Agathon Rwasa bakomerekejwe. Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ribifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi. Tugiye kwishikizwa na Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
Ingoro zitatu z'umugambwe SNL urongowe na Agathon Rwasa zarabomoye mu ndwi iheze. Abanywanyi 4 mu bari barariliye imwe muri izo ngoro iri mu Minago mu ntara ya Rumonge barakomeretse. Abashika 11 nabo barafashwe barafungwa. Muri abo 4 nabo muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo bagirizwa gukoresha amanama mu Kinyegero. Isoko ryacu ribandanya rivuga ko abandi nabo bazize ko bariko barondera ikibanza cyo kubakamwo ingoro y'umugambwe. Indongozi z'umugambwe SNL zivuga ko zitangazwa n'ingene zitura abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe umutekano ariko ntihagire igikogwa. Terrasse Manirambona avugira umugambwe SNL.
Ubu se turibaza tuti ingoro y'umugambwe yobomagwa gute? Ni ijoro imwe 2-3 tugeze kuzishyira nka 10 hakaba ta muntu n'umwe namwe arigira aboneka bavuga bati uyu muntu muze kuri amatohoza turabona byabaye kunukunukunuku. Rero batya amakenga rero indongozi zacu reka twe turasemire papa tuti igaba yakanaka ariko tukarindira yuko ya matohoza ko yatanguye agira ishyashyitse ko tukabura. Kandi bikaba mu gihe tuzi neza bikunda kuvuga yuko hari komite z'umutekano zizwiyemo bose bajejwe umutekano bakora ijoro n'umurango tukaba ijoro n'umunsi atamuntu n'umwe aratwereka atanarerekana abari twakora ibintu habe n'ibyo.
Bamwe mu bajejwe intwaro mu ntara habonetse ibikorwa byo gusambura ingoro z'imigambwe bavuga ko batamenya babikoze. Abarongoye intara ya Rumonge bobo aherutse gusamburwa ingoro yo mu Minago yari kwirubakwa n'umugambwe SNL barahakana ko atawayikoze ko nubwo hari abahakomerekeye. Vyongeye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawe utungwa gatoke muri ivyo bikorwa urabihakana. Mu kiganiro ujejwe gutanga makuru muri uwo mugambwe Nasini Nete Mutoni yatanze ku maradiyo asamiranira Bujumbura arashima ingene abanywanyi babo bihangana.
Turashima ingene tubanye n'indi migambi, turabishima cyane, tugashimira mbere n'abanywanyi bacu n'ugwaruka rw'imbonerakure bakunze gushira mu majwi rurimo ari nago mbere tunashira imbere mu gushima kubera rurihangana cyane. Haraba agasotora, haraba agasomborotso karengeje mugabo rurihangana rugashobora guhagarara neza mu karangamutima n'umundero kwahawe n'umugambwe CNDD-FDD. Urumva rero abo barasomborotsa mugabo turashima yuko hariho ukwihangana hakabaho no gushira imbere ineza y'igihugu n'ineza y'umubano mwiza hagati y'abanyamigambi kambere hagati y'abajejwe intwaro nabo.
Ariko naho biruko mu manama akogwa n'umugwi ujeje gutunganya amatora seni usaba ko abanyamigambwe botanga inyigisho mu banywanyi babo zijanye no kwihanganiranira. Eka n'umugwi ujejwe agateka kazina muntu CNDH nubwo utemeza ko hariho ihonyangwa ry'agateka kazina muntu uvuga ko inyifato y'abahurikiye mu migambwe itavuga rumwe na leta itifashe neza. Sixte Vinyi ni muraba arongoye CNDH. Ivyo biruko mu gihe imyiteguro y'amatora mu gihugu igeze kure. Muri kuno kwezi umugujeje gutunganya amatora waratanze kirangamisi cy'amatora. Amatora ya mbere nyezina azotangura mu kwezi kwa kane kumwakuza.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Mu Rwanda ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko bufise ibiribwa bihagije byo gufasha abanyagihugu boba barahuye n'ibibazo byo kutimbura uko bikwiye. Ubwo bushikiranganje bwatangaje ko buzofasha abanyagihugu bo mu karere ka Bugesera no mu karere ka Kayonza mu ntara yo mu buseruko bw'igihugu. Inyuma yaho muri utwo turere hasi izuba ryinshi abanyagihugu bakabura umwimbu. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Bamwe mu baturage bo mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye ndetse no mu yindi mirenge nka Gashora, Juru na Ririma baravuga ko bahuye n'izuba ryatari ryinshi bakaba bamaze ibihembwe bibiri byihinga barumbya. Aba baturage bavuka mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kamabuye baravuga ko muri iki gihe bugarijwe n'amapfa.
Izuba ryaravuye pe. Nge nakoze umushinga wo guhinga ndarumbye. Sharumba ijana n'ejuru 20 ibishyimbo. Yaringuzanye urumva ko ngiye guterezwa cyamunara n'ikinizu. Ko muri gusanya umenge wa Kamabuye urashonje pe. Harimo n'udafite n'icyarya akanya babwirwa kandi ari munaburara. Kubera icyo kibazo.
N'inzara itumereye nabi.
Uyu mwaka rwose twararumbije Kamabuye, uyi Kamabuye muri uyu murenge. Abantu bararumbije rwose nta kintu bigeze babona.
Ko umuntu ukoresha ikibazo cy'isuka. We abayeho nabi.
Abantu barahinga si bakeza, urahinga ugahera kuko wagahinze.
Nararumbije nabuze ibihimba kubera izuba.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi iravuga ko yamenyeshejwe iki kibazo cy'amapfa cyugarije abaturage bo mu karere ka Bugesera ndetse nawo mu karere ka Kayonza hose ni mu ntara y'Iburasirazuba. Kugeza uyu ministeri ikavuga ko abaturanijwe bashonje cyane kurusha abandi batangiye kubaha ibiribwa. Bwana Kayiranga Emmanuel ushinzwe gahunda y'igihugu y'ibiribwa by'ingoboka yabwira Radijwi rya Amerika ko abaturage basabiwe n'uturere twabo guhabwa ibiribwa by'ingoboka batangiye kubigezwaho.
Hari uturere mu by'ukuri twagize izuba ryinshi twagiye tugira ibibazo byo kuba twabona ibiribwa bihagije kubera izuba ryabaye ryinshi bwanjirwe cyane. Harimo akarere ka Bugesera n'akarere ka Kayonza imirenge imwe n'imwe. Nakubwiye ko dufite tubika ibishyimbo, ibigori, umuceri, ingano ndetse n'ifu y'imyumbati rimwe na rimwe. So ni ukuvuga ngo rero iyo bibaye, iyo icyo kibazo kibaye tubonye ubusabe bw'akarere busaba ibiribwa bingana gutya mu by'ukuri turabibaha. Twarabahaye kuko hari imirenge itaragize ikibona muri sizoni ya mbere n'iya kabiri. Abo bantu rero bari bakeneye mu by'ukuri inyunganizi. Tuba rero ibyibuze bishobora kubatunga ukwezi byaba ngombwa yuko ntacyaba nta gihindutse tukongera tukabaha ibindi.
Abaturage baravuga ko babashije gufashwa ari bake cyane 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 abasanzwe babarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Abaturage bagasobanura ko n'abandi bakwiye kugezwaho imfashanyo kuko iri zuba ryabakiye bose.
Ahubwo leta nayo nyine yareba ukundi kuntu tugenzereza yazanye imfashanyo izifashisha abantu bakeye. Abantu bafari bahe ibyo kurya, bahe ibigori, bahe imyumbati, bahe ibishyimbo.
Harimo abahe ibyo kurya yoresti irasohoka. Noneho abandi batahawe urumva cyari ikibazo byari rwaserera bashaka no ngo bihagarike.
Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi ivuga ko iyo igiye gufasha itagendera ku byiciro by'ubudehe umuturage arimo ahubwo ifasha ikurikije umubare w'abaturage bashaka. bashonje uwagaragajwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze
nabo turabanuye mu turebyiciro tureba twebwe bafite ikibazo abafite ikibazo muri busange nibo dufasha ntabwo tujye kurobanura ibyiciro uri mu kiciro kiniki ariko ufite ugafasha nanone ugomba gufashwa ufite ikibazo mu gukuri kijyanye n'ibiribwa udafite ikindi nyunganizi udafite ubundi buryo bwo kuba mu gukuri yakwihaza mu biribwa
umurenge wa Kamabuye uvuga ko imiryango isaga 200 ariyo imaze kugezwa imfashanyo y'ibiribwa abafashijwe bahawe ibishyimbo ibigori n'ifu y'imyumbati mu karere ka Bugesera hamaze gutangwa toni 400 z'ibiribwa naho mu karere ka Kayonza ho hatanzwe toni 680 nkuko bisobanurwa na Ministeri y'Ubuhinzi leta ivuga ko ifite ibiribwa bihagije byagoboka abaturage bose bahuye n'ikibazo cy'izuba cyangwa ibindi biza Bwana Kayiranga ushinzwe gahunda y'igihugu y'ibiribwa by'ingoboka asobanura ko bafite ibiribwa byakwira kimwe cy'icumi cy'abatuye u Rwanda Asumta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba Mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Mwandanya kumviriza radio izwi rya Amerika risamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiro vyishirahamwe mpuzamakungu vyitaho ibibondo UNICEF bivuga ko igitigiri cy'akataraboneka c'abana bandura umugera wa Ebola mu gihugu ca Congo kandi ko benshi muri bo bahitanwa n'icyo kiza. Iyi nkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Lisa Schlein tugiye kwishikizwa na Venuste Nshimiyimana.
Ku bantu 2671 bamaze kwandura indwara ya Ebola 700 n'abana impuguke ya UNICEF mu by'ubuzima Jerome Pafman aravuga ko abarenga kimwe cy'akabiri cy'abana bayanduye bari munsi y'imyaka 5 Pafman ukomotse mu rugendo mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Congo ku nshuro ya gatatu yavuze ko umubare unganuka utigeze uboneka handi kuri we uriya mubare usumbye cyane w'abana bishwe na Ebola igihe kiriya kiza kibasiraga akarere k'uburengerazuba bwa Afurika mu mwaka wa 2014 aho abantu 2028 bacyanduye kigahitana abandi 2011
When I left there were 12 new confirmed cases 5 were
Ubwo navagayo hari abana 12 bari baranduye batanu muri bo bari bakiriho kandi bashobora kuvurwa barindwi bo bari barapfuye iri ni ishyano kugira abantu nkabo bava mu kagari biratwereka ko Ebola ikitwugarije
means we're not ahead of the epidemic
Pafman yakomeje yavuga ko abantu batuye mu turere twazahajwe n'imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Ituri bugarijwe n'ikibazo cy'ubuzima no kutagira kiramira ku buryo ibyo bibazo nabyo biri mu bituma bitoroha gukumira ikiza cya Ebola kuri we rero ni ngombwa ko abagomba kuvurwa bumva neza ko babikeneye abana bakavurwa n'izindi ndwara zitari Ebola yatangarije ijwi rya Amerika ko iyo umwana rembye nta umenya niba waye malaria rujole cyangwa se Ebola
you need to be able to take care of that child whatever this
uwo mwana kuye kwitabgaho akavurwa indwara iyariyo yose bityo tukabasha gutahura hakiri kare abanduye Ebola bakitabgaho noneho tugakumira icyorezo
Pafman yongeyeho ko Ebola itazarandurwa niba umuryango mpuzamahanga udatanze inkunga ngo haboneke ibikenewe yavuze ko UNICEF igiye gukuba inshuro eshatu ingengo yayo y'imari kugira ngo ihangane na Ebola kugira ngo ibyo bishoboke UNICEF izakenera miliyoni 170 z'amadolari mu mezi atandatu ari imbere ayo mafaranga akaba azakoreshwa mu kubuza Ebola gukwirakwira gufasha abaturage bari mu turere yiganjemo indeto katwe je répète Pafman yongeho ko Ebola itazarandurwa niba umuryango mpuzamahanga udatanze inkunga ngo haboneke ibikenewe. Yavuze ko UNICEF giye gukuba inshure eshatu ingengo yayo y'imari kugira ngo ihangane na Ebola, kugira ngo ibyo bishoboke UNICEF izakenera miliyoni 170 z'amadolari mu mezi atandatu ari imbere. Ayo mafaranga akaba azakoreshwa mu kubuza Ebola gukwirakwira, gufasha abaturage bari mu turere yiganjemo kuyikumira no kubagezaho ibikenerwa by'ibanze.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu, guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630, kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 7 mu 1868, ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryiyongereye ku zindi ngingo zayo, ryahaye ubwenegihugu busesuye abirabura bose barimo n'abahoze ari abacakara. Nyamara abasangwa butaka bo ntiryabarebaga, bo babuhawe n'itegeko ryihariye ryo mu 1924 ryitwa Indian Citizenship Act. Kubera iki? Nibyo tuganiraho muri make. Abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazwi cyane cyane ku izina ry'abahinde bo muri Amerika, cyangwa abahinde byonyine gusa. Abazungu bakigera ku mugabane wa Amerika ya ruguru mu kinyejana cya 17, umubano wabo n'abasangwa butaka wabanje kuba mwiza. Nyuma byarahindutse, abazungu babambura ubutaka bwabo cyane cyane bakoresheje ingufu. Kugeza mu 1800, abazungu 98% bari batuye ku gice cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika z'icyo gihe, kitarenze 7% gusa. Nyamara bashakaga ubutaka bwose, nibwo bafashe icyemezo cyo kwirukana bene bwo. Bityo dufashe nko kuva mu 1836 kugera mu 1830, niko byagendekeye abantu bo mu bwoko 50 bw'abasangwa butaka bose. Ariko ntibyari politiki ya Leta gusa, byaranze amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 1828. Abiyamamazaga bose n'icyo bashyiraga imbere muri gahunda zabo. Uwitwa Andrew Jackson niwe wayatsinze. Akigera ku butegetsi, yihutiye gutegura itegeko ryemejwe n'Inteko Ishinga Amategeko mu 1830, rishyiraho ku mugaragaro politiki yo kwirukana abasangwa butaka mu byabo. Kuva ubwo Leta yakoresheje igisirikare cyayo bajyana abahinde kubacira ahantu habo. Ibyo bikorwa byo kubohera byabahitanyemo n'abandi batari bake. Naho Andrew Jackson, perezida wa 7 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yategetse manda 2 kuva ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 1829 kugera ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 1837. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika nakibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Kuva ibyo guca abasangwa butaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byabo birangiye, bafatwaga nk'abanyamahanga.
n'urukiko rw'ikirenga ndetse rwaciye iteka mu 1831 ruvuga ko abahinde n'ukuvuga rero basangwa butaka bagize uduhugu twabo twigenga bityo ko amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabareba. Nyuma y'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1860 kugera mu 1865 niho abanyamashyaka bamwe na bamwe batangiye kubasabira kuba abenegihugu ku buryo busesuye. Byafashe imyaka myinshi kugera mu 1924. Muri uwo mwaka mu kwezi kwa gatandatu niyo Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje itegeko ryitwa Indian Citizenship Act riha ubwenegihugu abahinde n'ukuvuga abasangwa butaka bose. Nyamara nubwo bari babubonye bwose kimwe na bagenzi babo babirabura bababanjirije kububona bavuye mu bucakara, basanze guhabwa ubwenegihugu bitajyana n'uburenganzira busesuye bwa rubanda nk'uburenganzira bwo gutora no gutorwa. Nabyo byafashe indi myaka n'utwaka kugira ngo bigende bikosorwa buhoro buhoro. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamilindi.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu kuri radio yanyu, radio Ijwi ry'Amerika.
Shizeki shu.